Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Diane Nkurunziza.
Turabaramukije inshuti bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe tubahanikaze muri ano makuru yo kuri igenekezo rya 2008 ruhuhuma mwaka wa 2022 ayo twabateguriye ahagaze kuri zingingo nkurunkuru zikurikira. Umugabo umwe yaragandaguwe ubundi arakomeretswa cyane mu ijoro ryo kuri uyu wa Mungu, bose bagirizwa n'abanyagihugu ko ari abarozi aho ni muri komine mu ntara ya Cibitoke. Imyimenyerezo ya gisirikare ikoregwa n'ugwaruka rw'imbonera kure ku mutumba Kibati muri komine Kabarore y'intara ya Kayanza irahagaritse umutima abanyagihugu babo bagatega ubwoba n'amajyamba akoreshwa muri iyo myimenyerezo, muravyumva muri ano makuru. Leta y'u Burundi nayo irategekanya gutanga inyigisho mu bibanza bihuriramwo abantu benshi mu ntumbero yuko haboneka amashyirahamwe afasha mu gutabara abanyagihugu mu gihe cy'ibiza, byashyikirijwe kuri uyu wa mbere na Gervain Ndirakobuca, umushyikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusange. Aya n'ayandi ni mukanya isase sangwa ikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Turongeye kubaha ikaze, tuyahere ku mutekano muke. Umuntu umwe yarishwe ubundi arakomereka cyane n'imipanga, ibyo byabaye mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana ku misozi ya Mirombero na Muzenga muri komine Murwi intara ya Cibitoke. Abo bagabo babiri bari bagirizwa kuroga, bo bazize ukwihanira kw'abanyagihugu nkuko urongoye iyo komine abivuga. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jacob Siboman.
Uwo mugabo yatuwe ikizigiwe ku musozi Mirombero yicishijwe umupanga. Amakuru ava mu babanye yemeza ko yari amaze kugabishwa ko azokwicwa biciye mu nzandiko zitagira umukono. Ababigira abo bari abamwagiriza ko akoresha uburozi nkuko ayo makuru avyemeza. Ivyo biremezo kandi na musitanteri wa komine Mugwi anavuga ko yari yaramubwiye ngo akinjure kubera abangamiwe ariko bimfaga gusa. Ku bijanye n'ubwo rupfu nyene, amakuru dukura mu gipolisi avuga ko bane mu baba ku mutumba Mirombero bakekwa ko baba bagize uruhara muri urwo rupfu bafashwe kuri uyu wa mbere. Muri iyo komine ya Mugwi nyene haravuga ubundi bukozi bw'ikibi ku mutumba Muzenga, umugabo aba kuri uwo mutumba yatowe ari ndembe ku muhaniwe. Amakuru avaho nyene yemeza ko yari afise ibikomere vyaho yatemaguwe n'umupanga mu ijoro ryo kuwa Imana. Ababigize ntibamenyekanye, nawe nyene ayo makuru yemeza ko yoba yahowe kwagirizwa ko ari umurozi. Mikeye Nzokizwa nayo arongoye iyo komine ya Mugwi asaba abarongoye kudasubira kwihanira.
Jacob Sibomana, urakoze. Abanyagihugu bo ku mutumba Kibati wa komine Kabarore y'intara ya Kayanza baratewe umutima uhagaze n'imyimenyerezo ya gisirikare ihakorerwa n'imbonerakure ziza zivuye ku mitumba yose igize zone Rugazi. Bavuga ko baterwa ubwoba cyane cyane n'amajyamba avurwa n'abari muri iyo myimenyerezo, bagasaba ko yohagarara. Ni inkuru twateguriwe na Beni Axela Khan.
Abanyagihugu ku mutumba Kibati wa komine Kabarore bavuga ko iyo myimenyerezo ikogwa rimwe mu ndwi ku munsi wa gatanu, ikaba yatanguye itariki 14 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka w'2022. Mu majambo bakoresha y'iterabwoba, bavuga ko uwuzoba adahuje nabo bazoheza bagahigura. Uwo ni umwe mu banyagihugu baho muri komine Kabarore.
Karise ubwoba bwinshi cyane bivanye no kungene tubona imyimenyerezo y'ugwaruka rw'imbonerakure iriko irakogwa hano ku mutumba wacu wa Kibati. Iyo myimenyerezo ikaba iteye ubwoba wumvirije amajambo havugirwa abariko barabaha iyo myimenyerezo. Amajambo bagenda barakoresha yo gutera ubwoba abanyagihugu, bavuga yuko uwizihenda agace kubiri nabo bazomumesa. Iyo myimenyerezo yatanguye itariki 14 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka w'2022, ikaba ikogwa rimwe mu iyinga buri wa gatanu bahurira mu icyo kibanza cy'umusozi wa Kibati.
Iyo myimenyerezo ibera aho mu Kibati ihuza imbonerakure zo ku mitumba yose ya zone Rugazi, umutumba wose bakavuga ko uva ko abarenga 10. Intumbero y'iyo myimenyerezo ngo bamaze kuyiheza bazoheza barungikwe kugwana mu gihugu cya Congo y'intwaro rusange.
Ayo myimenyerezo bayihabwa n'abahoze ku rugamba kurongoye mbonera kure mu komine ico bayubahe Pierre akaba nubundi icana makirero Jamari nuwo bita makoto Pierre iyo myimenyerezo bayikora bavuga yuko agomba kuzoja muri Congo niyo ntumbero bafise bavuga yuko bahejeje bazoca babajana ngo baje kurwana uvuze ko utazogenda ngira ngo wararupfuye cyagiye myimenyerezo ukunge nikogwa itangura bucaraca mu masaha ya saa kumi zo mu gitondo z'ubuca buri munsi wa gatanu icyo kibanza gikaniramo imitumba ishika ku munani igize zone rugazi
abanyagihugu baho mu Kibati bavuga ko iyo myimenyerezo bayikora bambaye inkofero zashonywe mu gitambara c'impuzu ya gisirikare bita kepi bakaba kandi barahawe impuzu zirinda imvura bita impermeable z'igipolisi nk'uko abo banyagihugu babandanye babivuga basaba yuko iyo myimenyerezo yohagarara kuko ituma batekerwa n'ubwoba ko bagiye gusubira mu bihe by'intambara igihugu cahitiyemwo radio inzamba twakuye kuri telefone Pyaba Yubahe arongoye imbonerakure muri komine Kabarore co kimwe na musitaneri iyo komine Berkimas zaguye bose barahakana ivyo myimenyerezo
tutandukire kuri iyi nkuru iciye ku masonga imvura y'igihuhusi iri mu rubura n'umuyaga mwinshi yaguye ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere mu bice vya Ruvumvu Ngongo na Ruteme muri komine Bugarama y'intara ya Rumonge abanyagihugu bakavuga ko imirima itari mike yononekaye basaba abajeje intwaro n'abagira neza kubagarukirako mu Burundi ngo harakenewe ayandi mashirahamwe afasha mu gutabara abanyagihugu mu gihe cy'ibiza kugira ngo afashe ayasanzwe ahari muri iki gihe leta ikaba itegekanya gutanga inyigisho mu bibanza bihuriramwo abantu benshi nko kwa muganga canke ku mashure kugira ngo habonekemwo umugwi ufasha muri ivyo bihe vy'ibiza ivyo bishikirizwa na Gervais Ndirakobuca umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi hari kuri uyu wa mbere mu gihe buca hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga impanuka kurikira umushikiranganje Ndirakobuca
kuva mu kiringo c'imyaka cumi irenga hagumye hibonekeza iyongerekana ry'ibiza n'isibe n'ingaruka mbi zavyo ari nazo nkomoko y'abatizabo ku bice birenga 90% bivuye ku myuzurira yatewe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika hamwe n'isesa ry'amazi y'uruzi Rusizi abantu bangana 44,000 222 bataye izabo mu mwaka w'2020 hamwe n'abandi bangana 35,000 227 bataye izabo mu mwaka w'2021 iyi shusho ikaba ikebura leta nabo bafashanya mu iterambere kugira ngo biyumvirire hamwe inzira irashe yo kubandanya bafata mu mugongo abahuye n'ibiza bitandukanye ndavye uruhara nangere rw'abakorera bushake mu muryango utabara imbabare mu Burundi mu gihe cy'ibiza n'isibe ndahamagariye n'ayandi mashyirahamwe abishoboye gushinga imigwi ijejwe gukinga no gutabara mu bihe by'ibiza n'isibe icyo gikorwa kikaba kizorangurwa harimwo uruhara rw'ubushikiranganje tubanje kwihweza neza ko ibibanza byakira abantu benshi nk'amashure amavuriro amasoko amashengero n'imisigiti n'ibindi bifise imigwi y'abantu baronkejwe ubumenyi mu gukinga no gutabara
yari Ndirakobuca umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange tumira mate mu kanya sase amakuru arabandanya kuri radio inzamba
ni kubera ikari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga incancu zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyigwaye adasinzikara byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka ni naco gituma biguma biri nkenerwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa
aka ni akamo mutewe na radio inzamba agateka kawe
Dutandukire igisata cy'ubutungane gushikiriza Burundi abakekwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ngo bisaba ko ahaba amasezerano yo guhanahana inkozi z'ibibi hagati Burundi n'u Rwanda. Umwihwezo ushingwa manza Salvatore Minani akaba n'umuhinga mu bijanye n'amategeko kubwiwe ngo hamwe abo bakekwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bo bari impunzi ngo ntibizokunda ko batangwa mu Burundi kuko bakingiwe n'amasezerano mpuzamakungu agenga impunzi. Muri ico gihe kugira ngo bikunde batangwe, umushingwa manza Salvatore abona ko u Rwanda ruzohitamwo gushimisha u Burundi canke kubahiriza amategeko mpuzamakungu. Tumukurikire.
Ubwa mbere hoho nashaka menyeshe yuko ibihugu vyose kw'isi atari ngomba ngo bibe bifise kurungika abantu mu kindi gihugu kanaka gikeneye gucira urubanza uyu canke uriya. Ni ngombwa yuko ico gihugu muri rusange kiba gifitaniye amasezerano n'ico gihugu gikeneye uyo muntu, ico twokwita la convention d'extradition. Iyo convention ihari biroroha cane gusumba iyatari hari naho ishingwa ngo bice binyaruka. N'abandi babanza kwijamwo ni ivyo bihugu bibiri nyene biyasinyiranira bikavuga biti niharagira umuntu w'iwacu akora icaha akazi wanyu, ni ngombwa yuko muzomuturungikira, natwebwe tuzobigenza uko nyene. Hariho umuntu w'iwanyu akoze icaha akazi wacu, tuzomubanungikira. Sinavuga ngo hagati y'u Burundi n'u Rwanda iyo convention irahari canke ntayihari, mugabo nico kibazo umuntu yo kwibaza. Ikindi nuko iyo umuntu aje agusaba ubuhungiro amategeko mpuzamakungu nayo arategekanya ingene uyo muntu umwakira kandi ingene utegerezwa kumufata. Ayo mategeko nyene bakavuga bati umuntu agusavye ubuhungiro mbega urashobora gushusubira kumurungika mw'ico gihugu nyene yaje avamwo, kandi avuga ati jewe ndabona yuko noba ngeramyo. Ariko kandi bigasha bivana n'ivyaha kanaka, ari ivyaha rero ayo mategeko yo nyene avuga ati warakoze icaha iki inye, ashaka kuvuga nk'ico bitare crime contre l'humanité, crime de guerre, crime de génocide, crime d'agression. Ni vyaha bisanzwe bizwi mu mateka mpuzamakungu international, aho onye baravuga bati uyu muntu arashobora kurungikwa aha anya agacirwa urubanza, na cane cane iyo biboneka yuko ta risque ihari yuko ashobora kugirirwa nabi. Sinoshoka rero mvuga ngo u Rwanda tuza kuzoca rubarungika, mugabo ico nibaza nuko u Rwanda ko nyoshobora gushira ku munzane rukaraba ruti kadushire ku muzane. Hagati y'ukubahiriza ibyo Burundi bayo dusaba no kubahiriza amategeko mpuzamakungu cyane cyane bijanye n'impunzi n'icyahe coza imbere y'ibindi.
Umushingwa manza Salvatore Minani akaba yabivuze kuri radio Isanganiro. Uwo mwihwezo ukabuje inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amenyeshereje ku Burundi n'u Rwanda biriko birigira hamwe ingene abashatse gutembagaza ubutegetsi boshikanwa mu gihugu. Mu makuru ajanye n'ibidukikije ngo naho hibonekeza ingorane zifatiye kwihindagurika ry'ibihe ku isi yose, icizere ngo kiriho kuko ibintu bishobora guhinduka ibihugu bibishizemo inguvu biri mu cegeranyo cy'umugwi mpuzamakungu ujejwe kugenzura ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe GIS. Uwo mugwi ukaba washikirije ico cegeranyo kuri uyu wa mbere mu nama igira gatanu y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU iri kibera mu gihugu ca Kenya ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Inama yatanguye kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 2018 z'uku kwezi kwa kabiri ikazohera itariki zibiri z'ukwezi kwa gatatu buca dutangura. Ico cegeranyo kikavuga ko amadolari arenga imiliyari 120 hasohoka buri mwaka atagikozwe kuva mu mwaka w'2030 gushika mu mwaka w'2050 ngo hazoza harasohoka yarenga ayo hafi inshuro zirenga zibiri. Ni nkuri ya mugenzi wacu Vanessa Muhiteka.
Uwo mugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU wagize amatohoza ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe uremeza ko biri mu vyihutirwa ariko ko umuti ushoboka. Avuga ko umuti w'ico kibazo uhari iyo haba harimo gushaka. Aratanga akarorero ku kiyaga Mediterane, avuga ko ishuha ry'ibirere n'iduga ry'amazi bituma ibinyabuzima bimwe bimwe bigenda kagirire. Amafi amwamwe arimuka agahava mbere agenda burundu. Avuga ko hakwiriye kuba amategeko ajanye n'ibihe bijanye n'uburobyi hamwe n'irondoka ry'amafi. Ku bw'ico cegeranyo hatangwa amafaranga menshi cyane ku mwaka mu kugwanya ubushuhe bw'ikirere. Avuga ko ku rwego rw'isi hatangwa buri mwaka amamiliyaridi 127 y'amadolari kuva kino gihe gushika muri 2030. atagikozwe hazosohoka amadorari miliyari 300 ku mwaka y'amadorari kuva mu 2030 gushika muri 2050. Iyindi ngorane ishikirizwa nuko ibiharuro byerekana ko muri 2050 ibice 2/3 by'abanyagihugu bazababa mu bisagara, ni ukuvuga ibice 68% by'ababa ku isi. Ari nacyo gituma hakwiye kugwizwa ingufu kugira ngo ibikorwa bya kiremwamuntu byonone bidukikije bigabanuke. Natarihimi ahamagarira abakiri bato kumva ko icyo kibazo ari icyabo, bagashyira imbere icyo cyose cyoza gikingira ibidukikije.
Vanessa Muhiteka, tugushimire cyane. Reka tuje muyajanye n'inkino ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Umunsi wa 23 warangiye, Bumamuru yatsinzwe na Musongati Isonza Atletico New Oil amanota 3. Muri basketball naho imigwi ya Remesha n'Urunani ifite itsindi zine zine iriko yegereza amanota yotuma ija mu ihiganwa ry'igihugu cyose. Ni inkuru dushikirizwa na Valerie Mucho.
Inkino zo kurondera imigwi izitabira ihiganwa ry'Uburundi bwose zarabandanyije mu mpera y'inondwi irangiye, aho umugwi wa Dinamo watsinzwe na Gymkhana ku manota 87/62, Kern yatsinze Lesipo ku manota 60/49, Mutanga United itsinda Muzinga ku manota 72/61, nayo Remesha ikaba yirahiye New Star ku manota 71/66. Muri zo nkino z'imigwi y'Ibujumbura, Dinamo na Muzinga ntiziratsinda na rimwe, nayo umugwi utaratsindwa ukaba ari Urunani gusa. No hagati mu gihugu inkino nk'izo zarabaye, aho Imbeya y'Igitega yatsinze Challenge Team ku manota 89/36, Tigers y'Imakamba yatsinze Karera Lions yo mu Rutana ku manota 65/57, Brothers Team yirahira Youngstar yo mu Kirundo ku manota 92/37. Target nayo y'Ingozi yatsinze New Look y'Ibururi ku manota 61/48, nayo Message Ngozi itsinda Jiga Basketball Club ku manota 78/40. Mu mupira w'amaguru naho ku ndwi igira ya 23 mu ihiganwa ry'u Burundi hinjiye ibitsindo 18 mu nkino 8. Royal SC yatsindiwe imuhira na Kayanza United ibitsindo 2/2. Ninavyo kandi Musongati yatsinze Bumamuru, ekana Atletico New Oil nivyo yatsinze Flambeau de l'Est. Le Coco yatsinze Olympic Star ibitsindo 2/1. 2/1 nivyo kandi Flambeau du Centre yatsinze Buja City. Top Junior itsinda Rukinzo igitsindo 1/0. Aigle Noir yatsinze Buja City ibitsindo 3/2. Vitaro nayo inganya na Message Ngozi ubusa ku bundi. Inyuma y'izo nkino zindwi igira 23/30 zitegekanijwe, Bumamuru iracari mu kibanza cya mbere, ikaba isunzya Atletico New Oil amanota 3 gusa. Iganwa rero bikaba biboneka ko mu minsi iza igihe Bumamuru yosamara na gato, Atletico New Oil ishobora kuyica mu ryahumye ikayitwara ikibanza cya mbere. Mu bibanza bibiri bya nyuma naho tuhasanga Le Coco yo mu Rumonge ifise amanota 15, Royal FC nayo y'Imuramvya ikaba mu kibanza cya nyuma n'amanota 18.
Ninongaha rero duciye dusozera no makuru twabateguriye. Shimire mwebwe mwese mwaduteze yompi, bagenzi banje baratorokanije nabo ndabashimiye cyane. Ngiye Nkurunziza mwari kumwe kuri miko, ndabifurije amahoro ahiwanyu no mubanyu naho ubutaha.